nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa mbere nigerekezo rya 2021 mukakaro umwaka wa 2025 ndabaramukije tuti namwe bakunzi ba radio inzamba gateka kawe sangwe ikaze muri ana makuru mu Kirundi twabateguriye aya nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Imyidogo ni yose ku banywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi muri zone Gihanga mu ntara ya Bubanza aho bagiriza abari mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD kubakumira mu matora y'abajenama b'imitumba yimirije. Imyidogo kandi tuyisanga mu bakozi bakorera ku bitaro bya Mukenke ni muri komine Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo bagiriza urongoye ibyo bitaro ko bakata amafaranga avuga ko ubutunzi bw'ibitaro bwifashe nabi nayo abo bakozi bakavuga ko ihungabana ry'ubutunzi bw'ibitaro urongoye ibyo bitaro abifisemo uruhara rudasanzwe. Nayo mu ikambi y'impunzi z'abarundi iri mu gihugu cya Tanzania mu ikambi ya Nduta abarundi barahagaritswe umutima n'ifatwa agasakitsya kijya bamwe mu mpunzi mbere bikarangira bamwe babuzwe irengero. Iryo fatwa ryabo rikogwa n'abapolisi ba Tanzania bari kumwe n'abakozi b'iperereza ry'u Burundi. Amakuru twabateguriye saya gusa mukanya nido nido twariko duca ku mayange.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze muri ano makuru tugira duhere mu gisata cya politike. Kuri uno wa mbere hazindutse hibonekeza inyandiko ku mabarabara no mu bibanza bitandukanye biva mu ntara ya Gitega bija mu zindi ntara. Izo nyandiko zari zandikishijwe irangi ritukura ahenshi impande z'ibarabara ku mazu no ku mashuri canke ku masengero. Aho hose hari handitswe amajambo avuga ngo nduguruye twa Mugina CNDD-FDD Temba ndugaye twa Mugina. Izo nyandiko zikaba zabonetse cyane cyane muri komine Gitega ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega hamwe no muri komine Giheta isanzwe ivukamo umukuru w'igihugu Barisito Ndayishimiye. Inyandiko nk'izo kandi zabonetse mu ntara ya Ngozi hamwe no mu gisagara ca Ngozi no mu ntara ya Rumonge mu gisagara ca Rumonge. Amakuru twabateguriye tuyabandanize mu ntara ya Bubanza aha myidogo ari yose mu banywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi CNDD-FDD muri komine Mpanda na Gihanga bagiriza abo umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD kubakumira mu matora y'abajenama b'imitumba yimirije kuwa 25 Myandagaro basaba iyo ngendo yohagarara hakitoza abo mu migambwe yose babyifuza. Reka inkuru tuyibaze Jean-Georges Kibogora.
Amakuru dukura muri komine ya Mpanda atumenyesha ko iryo kumirwa ryiboneteza ku mitumba yose igize zone ya Gihanga abakumirwa nabo bakaba ari abanywanyi b'imigambwe CNDD na IPRONA. Reka ngo n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bahoze muri iyo migambwe uko ari ibiri nabo nyine ngo barakumirwa. Abanyagihugu batari bake bo muri zone ya Gihanga bavuga ko badatahura na gato ingene ab'umugambwe CNDD-FDD bashaka kwihariza ibibanza muri ayo matora y'abajenama b'imitumba.
Mitumba itandukanye ijya kumira ikaba ituruka ku bijyanye n'umugambwe ayitoje aturukamo. Hakaba ariko mu migambwe nka CNR na IPRONA ndetse n'abari mu magambwe CNDD-FDD ariko baturutse muri iyo migambwe. Turasaba ko ijya kumira ryohagarara hakitoza uwo wese yashobora guserukira abenegihugu.
Urugana rwa radio inzamba agateka kawe twarondeye abarongoye intwaro n'umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine ya Mpanda kugira ngo bagire icyo bavuze kuri iyo myidogo y'abanyagihugu ariko ntitwashoboye kubaronka. Mumenya ko iryo kumirwa rivugwa no mu zindi komine zigize intara ya Bubanza.
Jean-Georges Kibogora arakenuye mu gisata cy'umutekano muke naho umucamanza umwe n'abapolisi babiri bose bakorera muri komine Tangara y'intara ya Ngozi bari mu minwe y'inyamiramabi n'ubutungane kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze bagirizwe icaha cyo gukubita umunyagihugu ushikaho acikana. Reka inkuru tuyibaze Julienne Muzinga.
Nkuko inkuru ziva mu gisata cy'ubutungane zibitumenyesha, uwo mucamanza azwi ku izina rya Jean-Pierre Butoyi yarasanzwe ayoboye sentare y'intango ya commune Tangara ari kumwe n'abapolisi babiri aribo Jean-Baptiste Nijimbere na Emmanuel asanzwe ari Nyamiramabi OPG aho nyene muri commune Tangara, bafashwe inyuma yaho ku wa 14 mu kakaro 2025 bakubise bikomeye uwitwa Donatien Nduwimana w'imyaka 48 y'amavuka ku mutumba Nyagasebeyi muri commune Tangara nyene. Bikavugwa ko yakubiswe nabo batatu bamuzanza aho yakorera akazi ko gufungurira abantu restaurant ku isoko nkuru ya Musenyi. Uwerarongoye sentare bikavuga ko ariwe yatanguje amatati amenagura amasahani uwo mudandaza yakoresha nk'uko byemezwa n'abanyagihugu bari hafi mu gihe iryo bara ryagwa. Uwo mubyeyi w'abana batanu akaba yitabye Imana kuri uwa gatanu nk'isaha 10 zo kumuhingamo aho yaragwariye mu bitaro bikuru bya Ngozi, aho yashikanywe inyuma yo kuvurirwa ku mavuriro atandukanye yaho muri commune Tangara. Izo nkuru nyene zikamenyesha ko amatohoza ariko arakogwa mu gihe abagirizwa ko bakubise uwo mubyeyi bapfungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi mu gisagara ca Ngozi kuva kuri uwa gatanu nyene.
Julienne Muzinga arakenuye imunzo mu ikambi yanduta mu gihugu cya Tanzania barahagaritswe umutima n'ifatwa ry'agasakisa kijya bamwe muri izo mpunzi. Ibyo bikunyugwa n'uko baba bafashwe baca babugwa irengero. Uherutse gufatwa ubu bwa vuba akaba ari uwitwa Hassane yafashwe ku munsi wa gatanu w'indwi iheze n'abazwi ko ari abakozi b'iperereza n'abapolisi, ariko mu nyuma umuryango we ubwiye kubaza bababwiye ko atawe bigeze babona, ubu bakaba batekewe n'ubwoba kubera batazi yari. Reka inkuru tuyibaze Frank Kaze.
Amakuru ava muri iyo kambi ya Nduta avuga ko hari abandi baheruka kubugwa irengero muri ubwo buryo nyene. Muri abo harimwo Gasongo wo muri zone y'indwi agacimbiri k'icenda, ekana Nestori wo muri zone ya gatanu agacimbiri ka kane. Abo uko ari babiri batwawe mu ijoro, ariko Hasani we bamufashe ku mutaga impunzi zigafata ko uwo ari umukenyero mushasha. Abatari bake bakaba basemerera bahamagarira impunzi guhaguruka bakubahuka kwanka ko haba abandi batwagwa muri ubwo buryo. Izo mpunzi nyene zimenyesha ko zishobora kuzokwitwarira leta ya Tanzania kubera ayo mabi bakoregwa, bagasaba ko ivyemezo vyayo mabi vyobikwa neza. Kubw'izo mpunzi, ishirahamwe ya SER nta kintu na kimwe yigeze ibamarira igihe cyose ayo mabi bayakorewe amakunga abona.
Frank Kaze arakenuye. Turabandanya n'amakuru twabateguriye. Hari imyidogo mu bakozi bakorera ku bitaro bya Mukenke ni muri komine Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo. Iyo myidogo ikaba ifatiye ku mafaranga bariko barakatwa n'ubuyobozi bw'ibyo bitaro mu gihe babwirwa ko ubutunzi bw'ibitaro butifashe neza, bo bamenyesha ko hari ibikoresho bya nkenerwa byo ku kazi ka minsi yose batariko bararonswa, bagasaba ko ibyo bitaro byogarukirwa mu maguru masha. Pacific Nteshimana.
Amakuru ava kuri ibyo bitaro bya Mukenke amenyesha ko abakozi bidogera cyane ubuyobozi bw'ibyo bitaro kumva yuko hari amafaranga bariko barakatwa ku mishahara yabo mu gihe babwiwe ko hari ubukene budasanzwe kuri ibyo bitaro. Ibitanyuze na gato abo bakozi kuko bavuga ko naho biri uko abaganga b'abadokiteri bobo badogirijwe umushahara.
Umuganga mukuru w'ibitaro yafashe ategereje inama asigaye ku bitaro bikene, ati rero bisabye ko amafaranga agabanuka nukuba ku mishahara yacu amafaranga bagiye barakurako cyangwa umukozi umwe wese w'ibitaro amafaranga bagiye barakurako. Tugatangaza n'ukuntu rero we yavuga ko ibitaro bikene, ariko abadokiteri abaganga bakuru nkawe bo barabongeje hafi 1,800 umwuma.
Kubera icyo kibazo cy'ubukene nyine kirangwa kuri ibyo bitaro, abo baganga bavuga ko n'ibikoresho bimwe bimwe bya nkenerwa bakoresha mu kazi ka buri munsi batariko barabironswa, bagasaba ko abo bose bafise ububasha kugeza ku mukuru w'igihugu kugarukira kuri ibyo bitaro kuko ngo bigeze aho umwasa ashaka.
Ibitaro dusigaye tubura n'ibikoresho dukoresha mu bitaro twahora tugura nk'amaga twari inama twaje mubwira twe ibintu nengo ntibishoboka niba ntibikorwa neza, ariko havuga yuko tuyatwomoye. Twabibwiye umuyobozi mukuru mu ntara baraza baravugana yavuze ko ari twe turimo makosa ese gatarakamu uwo wese abishoboye uwongere icyo akoze n'ukuri dore ntibihagarare gatarakamu umukuru w'igihugu barise barundi agire ikintu akoze agarukire ibitaro bya Mukenke.
Mu ruganda rw'amakuru rwa radiyo Inzamba Gateka Kawe twagerageje kurondera Milani Samuso umuyobozi w'ibitaro bya Mukenke kugira ngo agire icyo ashikirije kuri ibyo bibazo bivugwa kuri ibyo bitaro ariko turamukena.
Pasuke Nkeshimana arakenuye imbere yo gusozera ano makuru nk'uko mubimenyereye ku minsi ya mbere dohereza ku makuru y'inkino yaranze indwi iheze umurwi Dinamo niwo watahukanye ihiganwa cy'uyu mwaka muri basketball mu Burundi inyuma yo gutsinda urunani mu rukino rugira indwi kwa playoff ku manota 68-51. Teka inkuru tuyibaze Alexandrine Keza.
Harinze kuba urukino rugira indwi hagati y'urunani na Dinamo kugira hagire uwutsinda inkino zine zari zikenewe kugira atsindire ihiganwa ry'uyu mwaka wa 2025. Mu rugo rukino kuri uyu w'Imana Dinamo yatsinze urunani amanota 68-51. Ni urukino byabonetse ko Dinamo yaje yagwiteguriye kuko agace ka mbere karangiye Dinamo ifise amanota 15-8. Mu gace ka kabiri urunani rwari vyukiranije mbere ruhakwa kunganya na Dinamo bagiye kuruhuka Dinamo ifise amanota 29-27 y'urunani. Abakinyi Chuma Toto, Noe na Etienne Tom Tom mu gice ca kabiri bacyerekana ubuhinga bwabo bujanye no gukirebutsi batsinda gucyo urukino amanota 68-51. Dinamo ica itahukana igikombe imidari y'inzahabu hamwe n'imiliyoni 10 y'amarundi. Urunani nago rwahawe imidari y'ifeza n'imiliyoni 5 z'amarundi. Lezipo yabaye ya gatatu yaronse imidari y'umujumbu n'imiliyoni 3 z'amarundi. Abakinyi bigenjeje neza nabo ni Chuma Toto Noe yabaye MVP, Lumius Bujeje yabaye umukinyi yatangaje abantu muri iryo higanwa, Etienne Tamtong niwe yatsindiye amanota menshi, Chinga Galba nawe niwe yafashe kurwanira urugo rwa Dinamo abo bita aba defender. Abo umwe wese yaronse ibihumbi 500 y'amarundi. Augustin Kazoza nawe yatowe nk'umukinyi wa basketball yavyifashemo neza kurusha abandi akaba yahawe itike y'indege mu gihe Dinamo izoba igiye mu nkino za football akaziherekeza.
Alexandrine Keza arakenuye ni kuri ayo makuru y'inkino waduteguriye duciye dusozera ko amakuru twateguriye kuri uno wa mbere. Mwakoze mwese mwari muduteze yompe bakoze bagenzanje umwe wese ku ruhara yagize kugira ayo makuru aboneke nk'uko muyumvise namwe mwari muduteze yompe ndabifurize kuranirwa mu byanyu no mu banyu mvuga nti nagahwana.